Iyi mumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ndabahaye mwiriwe mucuti mwese muteze amatwi ibiganiro by'Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi kumwe ku inogenekerezo rya 23 kwezi kwa kabiri kwa 2017 muri saa 18 muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe ndongo ibiganiro by'uno mwanya.
Hatwegwe kabufufi mwana tukocha tuja hei. Wawe kwa vuka kwa futama siite, chatuko mvumenga, ningorane kwa tukwewe kawa imvufi kandi atatuko kwa vishati.
Uyu numwe mu mpfuvyi zo muri site ya Bugenda navuga ko batarota bava muri iyo site iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mukanya mugume ku maradio yanyu hagataho abanyeshuri b'abarundi bahungiye muri site ya Rusenda iri mu majepfo y'intara ya Kivu barasiba cana amashure kandi ngo bakiriko muti kubera iki inyishu ni muri kino kiganiro. Ariko imbere yayo makuru yose mbanze ndababwire muri make ko perezida mushasha wa Somalia Mohamed Abdullah Mohamed yaraye arahice se mabanga yiwe mu birori vyo kwimikwa ku mugaragaro yemeye gutangura igikorwa cyo kugarukana umutekano muri ico gihugu casinzikajwe n'intambara ya mara yagabishije kwico gikorwa kizofata imyaka itari mike. Perezida Abdullah Mohamed azwi ku izina rya Farmojo yarahiye ku mugwa mukuru wa Somalia i Mogadisho abategetsi batari bake bagizwe n'abakuru b'ibihugu hamwe n'abaseruka ibirori ugu vyabo harimo userukira Amerika i Mogadisho bari bitavyo birori. Perezida umushasha wa Somalia yasavye abanyesomalia kumufasha kugarukana umutekano mu gihugu yatangaje ku kibazo Somalia ifise c'umutekano kimaze igihe kirenga imyaka 20 kandi ko gutorera inyishu ibazo bimwe bimwe harimo ico c'umutekano bishobora kuzofata ikindi kiringo kirenga imyaka 20 nyene. Sentare muri Afrika y'Epfo yarafashe ingingo kuri wa gatatu ivuga ko umugambi wa leta wo kuva muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha uce kubiri nibwirizwa nshingiro. Iyo sentare yafashe iyo ngingo bivuye ku nama nshingamateka itagishijwe inama imbere y'uko leta itangaza iyo ngingo yo kuva muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha. Iyo sentare yasavye leta gufata urwandiko yasohoye kuijanye n'iyo ngingo. Igihugu ca Afrika y'Epfo catangaje ko gifise umugambi wo kuva muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha mu mwaka uheze nyuma y'urugendo perezida Omar al-Bashir wa Sudan yakoze aho muri Afrika y'Epfo mu 2015. Urugendo rwateye ibibazo bitari bike muri ico gihugu. Perezida Bashir akaba asanzwe arondegwa na sentare mpuzamakungu mpanavyaha. Leta Afrika y'Epfo yatangaje ko inyuma yo gufata urwandiko rwayo rwo kuva muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha izoca ishikiriza inama nshingamateka itegeko rishasha ryo kuva muri iyo sentare. Userukisha mu mpuzamakungu ni muri Sudani y'umanuko David Shir asaba leta gufata ingingo ziboneka kugira ngo amashirahamwe yabagira neza ashobore gushirikira abanyagihugu bugayijwe n'inzara. Kuri no wa mbere amwe mu mashirahamwe ya ONU yaratangaje ko inzara ibica bigacika mu ntara zibiri za Sudani y'umanuko. Shir avuga ko leta ihagarika ivyo bikorwa mu guteba gutanga impusha ziha uburenganzira ayo mashirahamwe yo gushika muri ako karere. Uwo mutegetsi wa ONU avuga kandi ko abasirikare bagwijije ibirindiro vyabo mu nzira igana izo ntara. Ni mu gihe perezida Salva Kiir na Riek Machar arongoye umugwi w'abagwanya leta baheruka gutangaza ko bemeye gutanga inzira iyo mfashanyo yocamo. Radio ya Amerika mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumviganiro vyacu muciye ku rubuga rwa internet ariyo wezitatu akaburungu radio yacu voa.com na ku rubuga rwacu rwa Facebook adresse ni voa radio yacu.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
ikiganiro cacu tugere mu manuko bwo Burundi neza na neza mu ntara ya Rutana ivugwamwe imyidogo y'abakenyezi bakoregwa mabi yo kuborezwa igufa mu ngo abakenyezi bidogera bajeje intwaro wo muri commune Bukemba ko babituye badatunganirizwa mu guhana abagabo babahoteye bigatuma iyo nyifato yama ari urutavana ko abajeje intwaro ntibahakana ivyo vyagirije co bikoze bemera ko bagiye gusuzuma ukabafashwe bahanwa nkuko muvyumva muri no nkuru ya Alain Yves Irankunda.
Bamwe mu bakenyezi bo ku mutumba wa Bukemba babwira ijwi rya Amerika ko bababazwa n'ukuntu abajejwe intwaro badahana nk'uko bitegerejwe abagabo babo babakubaguye. Uyo mukenyezi w'imvyaro zitatu afise umubabaro n'agahinda kuko atuzurijwe n'abajejwe intwaro kandi yari yabituye.
Umugabo yarankubise rimwe tagena nditura ubutungane baramurekura subira ubwa kabiri arankubita arambona umugongo saba arasubira baramurekura. None twega abakenyezi bo muri aka gatumba tugiye kubabana turababaye abakenyezi turagwaye agahinda turi mu gusunuka.
Naho bamwe mu bagabo bahakana ko iyo nyifato yo kutabahana tariho hariho nabandi nyabuna bemeza ko ahubwo yarenze urugero. Gasiano Miburo abona ko iyo nyifato yo kudahana iri mu bituma uko gukubagura abakenyezi kutaranduranwa n'imizi.
Boreka mworohereza gute abatoze ico babushiriye mashaka guhamagara bakabahanura hanyuma bakavyumviriza atarugari ibyo umuntu zwe mu kibano n'ibyo kubutungane byo mukaje gushika ruguru mwamutaye umwanya mwese urumva.
Ayo makuru y'imyidogo y'abakenyezi aremezwa kandi n'igisata CDFC cegukira ubushikiranganji bw'agateka kazina muntu imibano n'iterambere ridakumira gikorera mu ntara ya Rutana. Aha Celestin niyo nkuru akirongoye akabandanya avuga ko iyo ngendo no mu gisata c'ubutungane yibonekeza
usanga akenshi keshi amabi yakunda gushikira abakenyezi ari bantaho nikora kugira abashikire ubutungane keshi na keshi abantu sanga bakora mico gisata badahaguruka kugira ngo batuze aya mabi.
Ico kibazo cyo kudahanwa kw'abagabo bakubagura abakenyezi mu ngo abajejwe intwaro ntibagihakana. Celestin Mbisa Makoro n'umuhanuzi wa Mustanteri komine Bukemba ajejwe intwaro hamwe n'imico kama.
Ubwa mbere na mbere tu namanama tuko turagwiza tugirana na kumbere nabo bajejwe inyamira mabi mu gihe tuba twubise icyo kintu twumvise ku mutumba hari imyidogo cyangwa umuntu yarekuwe atari byo turagenda tukavuga nabo bapeje tukaraba ivya ingenzi byo byagenze bafise imvo ya murekuye ya muri komune ya Bukemba ubufashwe nabo nyine uko twamwe tubivuga arahanwa.
Abajejwe intwaro bavuga kandi ko bagiye gushira mu ngiro ibihano ruhasha biri mu itegeko rishasha nimero 1 byo kuwa 2022 nyakanga byo mu 2016 ryo mu biro vy'umukuru w'igihugu rijanye no gukinga hamwe no gukingira abashikiwe n'amabi afatiye ku gitsina. Muri iryo tegeko hakaba harimwo agace ka 47 k'igice ca 4 kavuga ko uhirahiye akabuza uwahohotewe kwitura ubutungane kwahanishwa igihano c'amande ari hagati y'amahera 50,000 gushika ku 100,000 vy'amarundi bikajana n'umunyororo w'imyaka 10. Mu ntara ya Rutana mu bumanuko bw'u Burundi, Alain Yves Irankunda, ijwi rya Amerika.
Tugume mu ntara ariko turasubiyemo inkuru y'imfuvyi zo muri site ya Bugendana iri mu ntara ya Gitega zirahira zikarengwa ko zitageza zisubira mu mitumba zaje zivamwo nyuma yaho leta y'u Burundi itangarije yuko igiye kugara amakambi yabegeranirijwemo yabageranirijwe hamwe bateshejwe izabo ari hagati mu gihugu. Ejo umuvugizi w'ubushikiranganje bwo hagati mu gihugu akaba yatubwiye ko ayo makambi agera ku 119. Dukurikire inkuru ya Raisa Liliane Inamahoro yishikiye ngaho muri site ya Bugendana.
Hajya ijya ntatemwa abavyeyi abo tuvukana bose bajyamye hajya.
Uyu numwe mu mpfuvyi zitari nkezo muri site ya Bugendana atwereka hahambwa abavyeyi biwe. Boco kimwe n'abandi bana batari bake begeranijwe mu makambi yo hagati mu gihugu inyuma yo kuburira abavyeyi mu ntambara zitandukanye zagiye zihekura u Burundi. Avuga ko umugambi wa leta wo kugara amakambi atandukanye yabegeranijwe hamwe ari nk'amwe wushigwa mu ngiro batabona ivya kazoza kabo. Uno musore aba muri site kuva mu mwaka w'1993 ati nabaye impfuvyi ku myaka 3 inyuma yaha abavyeyi banje bagandaguriwe mu 1996.
Ucumenga ivyabaye ikaba yakamitswe n'ingoma ndavye ivyambaye ko ucumbwira ngo subire abantu vyabereye ubwa mbere wakana dusanga nonga ha chanu vumenga nuku mbura jiza nuku suvira ku msiwole rivikomere rivikomotimu.
Ahanini imfuvyi ziri muri site ya Bugendana zaburiye abavyeyi mu bwicanyi bwakorewe Abatutsi haraciye imyaka irenga 20. Abayaze n'ijwi rya Amerika muri izo mfuvyi bavuga ko atari coroshe kumenya amamuko yabo narijya harabusanga basigari inyakamwe. Uyu yabuza biwe bose afise imyaka 6.
Aro nk'abana bahunganwa n'ibisanira byabo incuti abavyeyi bagaca babikira mu ntambara nyene gaca wiyumvira none abo bana bakaba bakacha babanyegeza nk'amamuko yabo bivanye no mu Burundi bano ko ntimeze ko ari ubujyaje bwishi none nk'ubu ntivyo uvyumvise mubona katwe ka bufufi mubona tukacha tujya hehe cha twumva ko cyabigorana aho kwavuga ko futa amasite cha twumva umenga ni ngorane kuri twebwe twabaye imvuvu kandi atatwe twabishatse duse kwangazwa ubugira kandi
ahandi biza kugorera izi mfuvyi nuko harabariwe n'imiryango ugasanga babaririye ko amatungo y'abavyeyi harimo amatongo canke bakayabanyegeza. Umukuru w'ino site Oswald Ntirampeba akarurera atanga nakabana b'imfuvyi bari bavutse ku bavyeyi bataraganya imbere y'amategeko benshi bita amashushu.
Hari habavukiye nga bavukira ku bavyeyi batandukanye abavyeyi barasezera abakenyezi bagiye baravyara amashushu bagapfa abo bana batamenye abavyeyi yo bava niyo botera bagana nabo bana nabo bazoca bajahe. Hari habana bazi ku mitumba yabo arahanyene bavukiye abakuriraho atahandi bazi.
Mwishiramwe ry'abacitse ku icumu mu bwicanyi bwabereye hano Bugendana Arejebu basaba ko kibazo cyo gusubizwa mu mitumba cobanza kwisunga amategeko agakurikizwa kugira ntibahave basanga bangaye. Umushingwa manza Ntankuriye Pascal n'umunyamabanga mukuru wa Arejebu
hajya gutaha yategurwa tusigana nyine turaye utyo bibazo bindi kugira ngo umuntu wese atahe ashobora gushika muhira baramatonga tubase ntamaza ariyo ico gihe ni cyagera nibaza yuko cyo cabana bibavukiye hajya cyo kwikwa bya byo byose cyo tugaruka no mu burenganzira bw'abana ari amateka akingira abana ibyo ari byo byose bafise abaje bava barafise aho bazananye aho arashobora kuronderwa akamenyekana hanyuma hagize yo yaragize uburyarya ku mwana ivyo nibaza yuko aho n'amategeko aca no gukingira abana bica biza nibaza yuko icari ikintu twa kwitwara rika cyane.
Naho biruku leti humuriza ivuga ko abazobura amamuko yabo bivuye ko babaye imfuvyi bakira inzoya izo kwifatira mu minwe iki kibazo mu kubaronsa uburaro bushasha. Terence Ntayiraja n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu.
Ushaka gufata umurundi arahantu ukamuta mu ibarabara utamushizwe cyangwa ari hantu no kuvuga badafite nitongo niko cyo kwicaria leti kikara amatongo ifise igatunganiza abantu umwe wese akaronkaba atawanja uhangura.
Atwo kwibutsa ko tasanga Burundi leta y'u Burundi iratangaza yajyari zoshira mu ngiro umugambi wayo wo kugara makambi yegeranirijwemo abateshejwe izabo hagati mu gihugu. Ariko ico bikoze leta yemeza ko umutekano uri mu gihugu kwiye kubujya atamunya gihugu numwe yarakuye kwitwa impunzi canke ngo abe mu nkambi ani mu gihe abanyagihugu begwa niyo ngingo bamirira kuri uwo mugambi wa leta. Kuri bo ibi igihugu kirimwo ntibibemerera gusubira iyo baje bava. Muri site ya Bugendana mu ntara ya Gitega, Khaisa Lilian ina mahoro ijwi rya Amerika.
No musi dusabe imbabazi kwera inkuru twayitumenyere kuzatura bashikiriza ku munsi wa kane yo kubeshuza ibihuha canke gutanga umuco ku makuru sanga acana cana ko kumbuga ngurukana bumenyi itaza kuboneka. Ariko twerekeze mu makambi tu ihereye mu ikambi ya Rusenda ari mu majepfo y'intara ya Kivu ivugwa mu abanyeshure b'abarundi biga amashure yisumbuye basiba ivyigwa kwera bagiye gufata imfungurwa. Abanyeshure bagasaba ababishinzwe ko babaronderera umunsi wabo wihariye wo gutora ko imfungurwa atari uko ngo basivye bakiriko kubera atawo kwigana inzara munda. Babibwiye umunyamakuru wacu Vedaste Ngabo akorangaho mu Rusenda.
Mu ngambi yo mu Rusenda muri buri village yigize usanga ari abanyeshuri basiba amasomo iyo shiramwe rishinzwe ibiribwa ku isipamu ryaje gutanga ibiribwa ku mpunzi z'abarundi ziba muri iyi nkambi. Impamvu nyamukuru abanyeshuri bashira imbere nuko ari abanyeshuri bibana kandi igihe cipokera nta muntu uba wemerewe gufatira undi ibiribwa. Ntakiruta Imana Auguste ni umunyeshuri wiga mu mwaka wa gatandatu mu ishuri ryisumbuye rya Rusenda. Ari kwitegura gukora ikizamini cya leta cyo mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka. Afite impungenge kuri iki kibazo bahura nacyo cyo gusiba kubera ipokera.
Iyo hari mu ipokera usanga tutajya ku mashuri bitewe no gupokera bigaca bituma dusiba tukirirwa gupokera nk'isabune cyanki inkwi cyanki ibindi bintu bigatuma tutajya ku ishuri kubera gupokera
iyo bapokeje inkwi ntushobora kuja ku ishuri kubera iyi mpamvu
bo impamvu bituma nuko ndetse gupokera zankwi ntarunka icyo ntekesha bica bisaba ngo nje gusenya kandi ndi umunyeshuri kandi no mu mashamba yino sishobora kuja gusenya uko nshatse kuko zankwi ntibaheza ngo bazimbikire bamenye ko nari ku ishuri bo kubyo kujya bansibye urumva ni kibazo kirekire kuko sishobora kujya ngarutse nkasanga byarenganye biba bihetse kuri jewe
aba banyeshuri biga amashuri yisumbuye yo mu Rusenda bakomeza kuvuga ko uku gusiba amasomo umunsi w'ipokera bituma bagenda batsindwa igihe cy'ibazwa ndetse n'igihe cy'ibizamini kuko ari bikorwa bagiye gupokera
kuri twebwe abanyeshuri kenshi turasiba ku ishuri kugira turonke inzonge kuko nitwajya ku ishuri tarapokera oya dusabye uruhusa tugarutse gupokera ntako babiduha baturenganye babaturenganye iyo baturenganye kenshi cyari usanga amaboya yaheze ugasanga tuba turaronka burya bufu bwa kera bushaje twiga igitondo urumva tugiye ku mugoroba bica bishaka babanze baheze village bariko barahamagara kugira ngo natwe dusubirire iyo dusibye ku ishuri hari gihe usanga bakoze ama intero ugasanga turananiye twe ntakari ntako badusubiriramo
abarimu mwabibabwira
abari babitubibabwiye bo ntibadutahura bavuga ati kazi bamwishinze gupokera ibyo nibyayo ntibadusubiramo na cyo bwanje no saba hagati yabo badupokeza cyangwa abaprofeseri bacu baze baradutahura kama twagiye gupokera mara ingere baze baradusubiramo rya mayitiro bakoze twe tudahaye
ikibazo cyo gusiba amasomo saba abanyeshuri bonyine bahura nacyo ahubwo hari n'abarimu mu nkambi yo mu Rusenda b'Abarundi iyo umunsi w'ipokera ugeze harabasiba bakajya gupokera ibiribwa kubwa mwarimu Kavunja Pole Mabre wigisha mu ishuri ryisumbuye rya Institut Rurinda asaba abashinzwe gahunda zipokeza mu nkambi yo mu Rusenda ko badohorera abarimu n'abanyeshuri kugira ngo gahunda z'amasomo zitagira ikizungabanya bitabaye ibyo ahamya ko batazareka kujya gupokera kubera amasomo
hari gihe tutajya kwigisha cyane cyane bivanye n'ingene basize kuri gahunda abaza gupokera uwo munsi hamukagenda ugasanga byagoranye abantu babaye benshi uwo munsi kandi ukongera ugasiba kandi wabwirizwa kujya gutanga icigwa umva akatsi kabariko karapfa bivanye n'ingenzi tudashana amakarte de service niyo tuko turasigurira abaja bagira ama distribution usanga batadutahura kora yuko ata amakarte de service dufise cyangwa ugasanga batubwira ngo jya ku murongo nk'abandi ugasanga hari ibintu byinshi biko birapfa
ushobora gusiba kuza kwigisha kubera icyo kibazo
ushobora gusiba kabiri cyangwa gatatu bivanye na gahunda kandi hakora mu nda ntushobora kujya ku kazi uzi uko de service iheze bizoba birangiye
muri iki cyumweru gishize ubwo inspector uri mu mashuri yisumbuye muri fizi ya kabiri Bwana Bashimbe Musafiri yari mu mahugurwa y'abarimu yaberaga mu Rusenda akaba yaragejweho iki kibazo cy'abanyeshuri n'abarimu basiba kubera kujya gupokera abasezeranya ko bagiye kugisha kira umuti Vedaste Ngabo kubwijwe rya Amerika mu Rusenda
urakoze Vedaste Ngabo tukivuga ivyindero makambi yatandukanye twabwira ko havugwa igitigiri kinini c'abana batishure induta turi mu ikambi impunzi z'abarundi mu gihugu ca Tanzania kwishure rimwe muri iyo kambi mu mwaka w'ishuri heze abarenga igice c'abari batanguye umwaka barahevye ishure muti kubera iki abahungu baja gupagasa abakobwa nabo bakigendera ku bagabo umunyamakuru wacu Leonce Ngabo muri no atangura tubwira uko vyari vyifashe mu ntango z'umwaka
ishure lise de l'espoir n'umwe mashuri ari mu kambi y'induta umwaka w'ishuri heze batanguranye abanyeshuri 935 abahungu bari 108 n'abakobwa 135 ariko kubw'icegeranyo cyo muri uyu mwaka muri abo abanyeshuri 453 gusa nibo bashoboye guheza umwaka w'ishuri abahungu bari 391 n'abakobwa 62 bisigura ko hahebye abahungu 409 barenga igice cy'abari batanguye umwaka w'ishure kumwe rero n'abakobwa 73 nabo nyene barenze igice c'abari batanguye umwaka w'ishure reka mbere no muri uyu mwaka w'ishure nyene hari abigeme bamaze kujya kurongorwa ku ishure lise de l'espoir nyene ni igice ca mbere cagiye guhera hamaze kujya kurongorwa abigeme babiri kuri lise Majaruwa naho barabigeme 5 nayo kuri lise Rukundo hakaba hari hamaze kugenda kurongorwa abigeme 4 ubukene rero nk'uko impunzi nyene zibyivugira ko buzi imbere mu bitesha abana mashuri ibyo rero n'abanyeshuri ubwabo barabyemeza
mu mwaka w'8 igituma akogwa he bamashure nuko hari ubukene bwishye muri kino gihe nka cyane nka turi mu nkambi bituma abanyeshure benshi baheba amashure bamwe bashagenda kurongogwa abandi bakagenda kuba baritemberera mu mabarabara
ikano mabyeyi baremanga ko uguhahamukira ibihenda amaso ari byo biriko bikura abana mu mashure abo bakobwa baje kubagabo rimwe na rimwe mbere bakiri bato cyane
urabona abakobwa bacu ngaha mu nkambi birabagora ubukene usanga bafite bwinshi natwe abavyeyi ataco twitayeho ugasanga bahuye n'abasore bakabahembesha utuntu kubivanye n'ubukene bafise ugasanga barabihurumbiye nibyo bariko barirukira canke abagabo bafise amahera ugasanga babahendagirishije udufaranga urabona mu mibereho y'abigeme ko bakenera byinshi ugasanga bashiye bakwirikira ya mahera canke twa tuntu babahendagirishije asanga bagiye kuronderamo utwo bari bakeneye aho bakaba barahisemo guheba amashure batwaye inda z'ishushu ndetse hariho n'abatwara inda bataragishika no mu myaka yo kubyara nko ku myaka 13 baratwara n'amazi
nk'abakobwa arirabona yuko ngaha mu nkambi abantu benshi turabayeho nabi rero abakobwa benshi razi yuko barakunda ibintu by'amaronko iyo babonye bakenye bakabona nk'imisore canke abantu b'abagabo bafise udufaranga hari aho baraba ukuntu boshobora kuronka agasabune canke uduhuzu bakaca baja mu bintu vy'ubusambanyi iyo rero bamaze kuja mu bintu vy'ubusambanyi baca baronka tanda bamaze ibitwarire senda zibitwarire nazo ntiziba zikibemerera yuko bashobora kubandanya amashuri hari naho rero bashobora no kugenda bakarongogwa bakiri bato rero natwe ababyeyi biratubabaza cane kubera hari naho usanga nk'umwana yamaze kugenda bagira ngo agiye ku ishuri
w'umukobwa adasa neza mu maso wenyine mengaribona ni ukuvuga rero yamaze kuba abuze isabune akabura n'amavuta nta kindi ashakora ashagerageza kurondera abantu bamuhereza ayo mafaranga ni ukuvuga nko mu bantu batunze ahari ba abantu bafise amahera bagabo canke abahungu ugaca usanga rero umuntu amuhendagirishije udufaranga nyene amaze kudutora aca yemera gukora ibidakorwa naho yoba ari umwana w'imyaka 13 usanga nyene yavyemeye aca usanga rero akenshi uzosanga abana babigeme bandura n'ingwara zifatiye mu bihimba zirondoka cane cane bagatwara n'inda z'amashushu kandi bataragere
ku bahungu naho abenshi bahitamo kuja kurondera aho bapagasa
urabona nk'aha abavyeyi twebwe nta kuntu turonka agafaranga yuko dushobora kugurira gahuzu abana b'abahungu cyangwa ngo tubagurira karato rero abo bana b'abahungu baca bafata ingingo yuko bati bagiye guca agafaranga hari naho mama babagenda inyuma y'inkambi hari naho bakagenda kurima hari naho bashobora ngo mama ngo bagiye ngo kuragirira nyene abantu b'abatanzaniya bagatoroka nyene
ku bahungu nabo nyene usanga ubukene bwabafashe kubera ngaha muri UN turi bigoye kuronka agafaranga bakabura ingene baronka akasiripe bambara canke akabutura bakarenga inkambi bagasohoka ngo bagiye guca udufaranga mu kijiji bagahurirayo n'ibibazo n'ingorane ugaca usanga bafatiweyo bamwe bananafungwa no gufungwa ugasanga babajanye no mu gasho
abo bana ariko si uko bayobewe akamaro k'ishuri uyu mwigeme aragira inama bagenzi we
abarotera abakobwa bagenjaje nkanje nuko kwirengagiza ubukene bwose abona muri kino gihe cyane cyane nka turi mu nkambi bakihatira kwiga amashure kuko iyo wize urateza iteka umuryango wanyu utejeje iteka umuryango wanyu ndetse n'igihugu na cyane ukagiteza imbere kandi igituma wo kwihatira kwiga twe bw'abakobwa nuko uhejeje amashure ushobora kugira agateka imbere cyane kurushiriza
niyo ababyeyi babona ko ari agahumbu kanini haba ku miryango haba no ku gihugu
umwana w'umwigeme atagiye ku ishuri hari igihe uzosanga ejo bwo Burundi bw'ejo bari nibo twagomba kuzoshira imbere igihugu kizohakurikirira igihombo kinini cyane rwose
munazi yuko iyo umwana amaze kuja ku mugabo akarongo ataragera inda ishobora no kumuhitana kubera abayitwaye ataragera kandi barashobora no kwandura bya bigwara bica mu bihimba by'irondoka kandi kazoza n'amashuri iyo bamaze rero kuti biga mu mashuri n'impaka bazogira ubuzima bubi ku bahungu ni cyo kimwe ubuzima uko turiko turayibona utize nta kintu wovuga ngo urafise murazi yuko iyo umuntu afise akadiplome karashobora no kumutonga ariko nawe ufise amabutike canke ibiki bidandazwa birashobora guhomba
abajeje kambi bamaze kubona ko ibitigiri by'abana b'abanyeshuri batwara imbanyi ari byinshi bemereye ababyeyi ko bagiye kurondeza abakora ibyo bintu kugira ngo babihanirwe. Leonce Nyongabo, Induta muri Tanzania, kubwijwi rya Amerika.
Leonce, tugume ngaho muri yo kambi ya Nduta ari mu gihugu cya Tanzania, impunzi z'Abarundi ubu naho batubwire uko bakira ibiganiro byari bimaze iminsi bihuza abegwa n'amatati agiye kumara imyaka ibiri mu gihugu cy'u Burundi.
Neza ibiganiro byasubiye kuba kubera tubonye iminsi yari iheze atabiganiro biriko biraba twabonye yuko igihugu cy'amatano ubuki ninga tuzogihera inyuma ariko ubu twari twaryohewe mugabo rero tubonye ingene ibiganiro abatumwe batitabye twaciye tubona yuko umenga nta kintu kizovamo cyiza kubera iy'abantu bashwanye ari babiri bategerezwa kuja hamwe kugira ngo batorere umuti ingorane zabo rero icyo twifuza yuko coba nuko umuhuza yo hamagara iyo ntwaro yivujumvura
turasabye yuko mwoza hamwe mukambikana ukuntu twega batwakazi n'abandi twotaha tumerewe nabi kweri muzi hamwe mwicare mwumvikana ukuntu twegere twovina muri iki gihugu mureke guharanira inyungu twegino turahagorewe nta bindi kubera iki yuko twotaha nta bindi
urabona ingene ibiganiro twavyakiriye nuko tumaze kumva ngo leta yanze kuvyitaba twasanze amakungu nayo dufasha kuko akaraba igikenewe gukorwa ukuntu je numva mengo vyogenda nuko amakungu yose yohaguruka akabona ikibazo cacu c'u Burundi yuko yogifata mu minwe ntigumeyira aba leta ntigumira aba opposition mu gihe bo baticeranye ngo bikunde numva ingingo nkuru yoba ari amakungu kuko twibwe abarundi nibaze yuko tudufise ababanyi barabibona n'ukosaba tuvuga duti ibihugu bibanye East African Community irahari ibihugu biyihurikiye mu birahari two bisaba yuko byofata ingingo ibereye kugira ngo impunzi twebwe tuve mu mwaya mashamba twinjiyemo kugira ngo tugende guteza imbere igihugu cacu twe nibitubera na gato yituri mu buhungiro
twebwe twaratangaye cyane ahubwo birababaje ahubwo kuba ibiganiro data itahabonetse birababaje cyane ahubwo igikuru nuko umuhuza yokora ibishoboka na cyane cyane akabwira leta kugira ngo ije ku ntebe y'ibiganiro kanatsinda iyo umwana akoze ikosa ntibibereye yuko nyina wewe yo muhana kamuheba ahubwo byiza yo mwiyegereza na cyane cyane leta nayo ikaja ku ntebe y'ibiganiro kugira ngo hatoregwe inyishu ibibazo byose biriko biraba uhereye ku munyagihugu muto yibiraboneka yuko ubukene dufise ari bwinshi cyane ndetse n'amafatera yiyongera gusyo leta imaze kwicara hamwe nabo batavuga rumwe byokoroha kugira ngo inyishu y'ibibazo bihari mu gihugu cyacu bitoregwe inyishu kanatsinda byongeye uriko wihweza biraboneka yuko igihugu tubayeho nabi impunzi zirushiriza kwiyongera byongeye uriko uraraba abana ntabwo bariko barategurirwa neza kazoza haba mu mashure ndetse uriko wihweza mu gihugu ibintu byose biraboneka yuko bitera byononekara nico gituma ariko saba umuhuza ko iyo icara hamwe na leta ndetse akayibwira ko ikwiye kwicara hamwe nabo batavuga rumwe kugira ngo turabe yuko ibiri mu gihugu cyotorego inyishu
muri rusangi ibiganiro twabyakiriye neza tumaze kubyumva twebwe nk'abarundi batoya abanyagihugu bato twarushe twasaba yuko ahubwo bakumvikana abangaye bagasubira mu gihugu c'iwabo kuko nga mu makambo usanga turi nta kamaro na gatoya kariyo urumva rero muri icyo gihe bari mu gihugu nabo bakagira gute bakaronka umwidegembyo tugasubira gutaha mu gihugu cacu tukakibamo neza atawanjya wangu
genda mutwa akazi turasa cyo kwatwa yoza mu biganiro tukahungu akaje hagati mu bandi abo dusabiye kigomba tugasubira mu zacu Burundi mu gihe bushamapokero niba turi mu gahinga tumerewe nabi ntitumeze neza nibyo twuriko turasaba uwo mubyeyi uko yoza guhuza n'abandi tukacaha bano wahongiro mwino tubona yuko twabasiri mu isamba basubira mu gihugu cy'amavukiro ibyo aribyo turiko turasaba umukuru w'igihugu.
Inonga hadusozere ikiganiro cyacu makoze mwe mwatwumviriza ariko imbere yuko duhana gahindukira ndabatumire mu biganiro byacu bitandukanye byo mu masaha ari imbere harimo muri sanga igihe c'isaha 10 n'amasaha yibanda ku Burundi aza kuvuga igihe c'isaha imwe n'igihe c'isaha 2 igihe c'isaha 12 muri antunga Diane nahazo mari kumwe na Innocent Kimenyi tuyifurije kuranirwa mu banyu no mu vyanyu.